Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Burundi abaturage hafi miliyoni 8 bazakengerwa mugiga.
Nisekeza ryo gukinga iyo ngwara ya mugiga. Niturindira yuko tuyo ngwara inda kubikiza, tugira tuyikinge, na cyane cyane yuko haciye imyaka myinshi utasekeza ribaye.
Uyu ni muganga Olivier Nijimbere ushinzwe umugambi wo gukingira indwara rero mu Burundi naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiyamamaza byaratangiye. Inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC izaba ejo Arusha muri Tanzania. Ikaze kuri radio yanyu, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi rero abantu barenga miliyoni 7 n'ibihumbi 800 kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 29 y'amavuko bazakengerwa indwara ya mugiga guhera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro.
Muganga Olivier Nijimbere ajeje umugambi w'igihugu jeje gucandaga PV avuga ko iryo sekeza rizoba mu gihugu cyose, no kuvuga mu burere bw'ubuvuzi 46, akavuga ko iyo ndwara ya mugiga izocandagwa atarikiza mu Burundi nk'uko byakozwe mu mwaka w'1992 igihe iyo ndwara yari yibonekeje ku bwinshi mu ntara ya Ruyigi. Nijimbere yemeza ko gorucanco ruzohabwa abantu mu ntumbero yo gukinga, kuko benshi badakingiwe iyo ndwara yategerezwa gucandagwa inyuma y'imyaka 10. Uyo ajejwe umugambi w'igihugu jeje gucandaga yemeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu karere k'ibihugu 26 muri Afrika bibangamirwa n'indwara ya mugiga.
Nisekeza ryo gukinga iyo ndwara ya mugiga. Niturindira yuko tuyo ndwara inda kubikiza, tugira tuyikinge, na cyane cyane yuko haciye imyaka myinshi atasekeza ribaye. Bene gihugu b'Abarundi gushika uno munsi ntibakingiwe bihagije, kandi dusanzwe tuzi yuko u Burundi buri mu karere ka Afrika kabangamiwe cyane n'iyo ndwara. Na karere rero kagizwe n'ibihugu birenga 26, u Burundi bukaba burimo. Nibamenyesha rero yuko mu ivyo bihugu 26, ibihugu 20 bimaze gutunganya amasekeza nk'aya. U Burundi rero ni kugira ngo bushire ingufu hamwe n'ibindi bihugu mu kurwanya indwara.
Ku kibazo cy'uko abazokora icyo gikorwa batogwa hisunzwe abari mu migambwe n'abatize iby'ubuvuzi kubera ka mwana wa mama n'ikimenyane, muganga Olivier Nijimbere arabihakana akavuga ko atanumwe arituruye mugambi kubijanye n'icyo kibazo. Nayo kubijanye n'abazokora muri iryo sekeza batize iby'ubuvuzi, uyarongoye PV yavuze ko bashigwamwo ariko bazokora ibindi bitajanye no gucandaga.
Urucanco ruzotangwa n'abaforoma basanzwe bakora mavuriro atandukanye ari mu gihugu cyacu bizi iby'ubuvuzi, kandi no mu ndi sekeza uko ritunganijwe bararonkejwe inyigisho kugira ngo urucanco ruzosore kugenda neza. Kubera ibikorwa byo mu mavuriro bizobandanya ukuri kwamye, barongereje kugira ngo urucanco ruzosore gutangwa mu ijyamigwi yose twaberetse. Nkose rero nababyize kandi baronkejwe inyigisho, hakaba rero nabandi ukuta personnel d'appui bazofasha, ariko abazocanca ngo twari bashikirije ni batatu kandi babyize bafite ubushobozi.
Kubijanye nuko ari uturere n'imigwi y'abantu ikunda kwibagirwa bigashika ntironswe incanco kubera akazi canke aho bari ari kure y'ibibanza izo canco zitangirwamwo. Muganga Neje Imbere yemeza ko hongerejwe ibibanza kuko hateguwe ibigera ku 2,623 mu gihugu cyose, kandi ko hazoba imigwi y'abazokora ico gikorwa basanga imigwi y'abantu imwimwe aho iba canke ahirangurira imirimo ya minsi yose.
Kugira ngo tudushobore kwegera bene gihugu kugira ngo bazoshobore kuronswa urwo rucanco bitagoranye, hazoba hariho mbere n'imigwi ico twita ama equipe mobile azoza arasanga na cyane cyane aho abantu basanzwe babaye mu migwi nko mu mashure, makambi y'igisirikare n'igipolisi, mu mazu ari rero mwimfuvyi n'ibindi bibanza twokwita ama group ma special, kuko naho tuzoza tubasange kugira ngo urwo rucanco bashobore kuronswa bitagoranye.
Urwo rucanco ruzotangwa kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku rya 13 kwezi kwa 12, 2018. Ruzohagwa bafise umwaka umwe gushika ku myaka 29. Abantu bababa imiliyoni 7,198,093 kuko uyo mugwi ari ubangamiwe n'iyo ndwara nkuko vyemezwa n'umugambi w'igihugu jeje gucandaga ufatiye kuvyigwa vyagiye birakogwa urucanco rw'indwara ya mugiga rukaba rwaheruka gutangwa mu Burundi mu mwaka w'1992 rukaba rwategerezwa gutangwa inyuma y'imyaka 10 naho rusubiye gutangwa inyuma y'imyaka 26 no kuvuga ko aciye imyaka 16 abarundi badakingiwe indwara ya mugiga yebujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
naho rero buri munsi guhera saa 10 kugera saa 2 y'ijoro mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com naho mukurikire aya makuru mu ntara ya Gitega abagore bafite indwara zo mu kigo nukuvuga fistule mu gifaransa barasaba leta n'abagira neza kubafasha mu gihe batarakira kuko abaganga babategeka kumara amezi atatu nta kintu na kimwe bakora. Fidel d'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Mu kigo kijejwe kuvura indwara zo mu kigo kitiriwe urumuri kiri mu bitaro bikuru vya Gitega abakenyezi bafise bene izo ndwara ntibiborohera kuyaga n'abanyamakuru. Abenshi muri abo bakenyezi bavuga ko ari indwara zituma binubwa mu kibano kuko barangwa n'akamoto katari keza mu bandi. Uno mukenyezi yemeye gushinga intahe avuga ko yagwaye naho bigaragara ko atarashobora kuronka udutege dukwiye. Yatanguye avuga uko yagiye aragwara yisubiriza.
Banguye irya mbere ntibyakunze canongera bacambwira ati taha amezi atatu akwiye urosugaruka twongere tukuvura amezi atatu akwiye canongera ndagaruka kandi bongera barambura mugabo kimwe gushika bambura hari cyagenda kirahinduka uko nabanze siko nataha nongera ndaza bacambwira ati taha uzogaruka umuhinga yaje n'uwo muhinga yaraje yaramvuye namwe murabona ko ndi mushonje ndindiriye nihanganye ko Imana icyo nkicyo.
Uwo mukenyezi w'imyaka 18 asaba leta n'abagira neza kuba imfashanyo mu gihe cy'amezi atatu bamara batemerewe kugira icyo bakora.
Urabona iyo umuntu amaze kurwara iyi ndwara yo mu kigo kenshi imiryango iramuvura bamwe bamwe tugataha duhura inzu bakazuga hama iyo umaze kurwara iyi ndwara tuvuye ngaho batubwira ko tumara amezi atatu tudakora kubera nk'iyo mu mihane wasuhura nyine twibera tuba mu misozi ushobora kurondera ikintu wahangayise cyane nagomba rero muri ayo mezi atatu badusaba ko tudakora ko ari ikintu mwoduha kidufasha muri ayo mezi atatu turabe ko ubuzima bwacu bwaguma bubandanye.
Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegeyezwa mushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi yagize ico avuga ku bisabo byabo bakenyezi.
Kubisabo mwatanze byose twaje kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze hama turimbure hama tusorabe ngira ngo mu minsi iri imbere cy'umuntu ashobora guterera uko nana uko mwabishikirije nuko arakazi umuntu adashobora kwisangiza arakazi gasaba ubuhinga butandukanye donc bisaba yuko abaho gushigikira abariko barakorera ngaha kugira ngo bumve yuko bariko baratanga ukuboko kwabo kugira ngo niwagenda mu muryango ntibagire batavuye kwa muganga gusa ntacyo tumurindiriye ko mbwabonye utashi ufise akantu uzanyazogira bati bwa wundi yahuye n'abavyeyi yahuye n'abakunzi birakunda yuko ashobora gushikira mu muryango abantu abandi bantu
hari nyuma y'urugendo intumwa zo mushikiranganje bw'amagara y'abantu baherekejwe n'abaserukira mashira hamwe ya ONI nka ONI SIDA na Finiwape bagize kuri uno wa kane mu kiguru muri Richmond Tiamoko aserukira Finiwape mu Burundi yamenyesha ko bagiye gushira ingufu zidasanzwe mu gisata cyo kugwanya zongwara zo mu kigo kugira ngo zituzwe Burundi mu gihugu cy'u Burundi ibiharuro dukura mushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko bakenyezi babazwe ingwara zo mu kigo kuva mu mwaka w'2010 gushika mu kwa 11 mu mwaka w'2018 bangana n'2,225 naho ikigwa cakoze mu mwaka w'2013 cerekana ko abakenyezi bagwara ingwara zo mu kigo mu Burundi bari 3,550 buri mwaka bakiyongera ko 250 igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intara ya Kivu ya Ruguru yatangiye kwamamaza Emmanuel Ramazan Shadari ejo kuwa gatatu Shadari ni kandida watanzwe na President Joseph Kabila kumwamamaza byatangiye mu mujyi wa Goma ariko nyirubwite ntabwo yarahari ni inkuru ya Claude Ganza munyamagana
Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Emmanuel Ramazan Shadari ushyigikiwe na President Joseph Kabila n'abandi bahuriye muri FCC cyangwa Front Commun pour le Congo mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru byatangijwe nyirubwite dahari byatangijwe na guverineri w'intara Julie Paruku Kahonja uyoboye intara yugarijwe n'ibibazo by'umutekano mu cyuterwa n'imitwe y'abarwanyi ariko kandi tanurohewe n'icyorezo cya virusi ya Ebola ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake serivisi nyinshi za leta zari zahagaze kuko abakozi b'intara bari kumwe n'umuyobozi wayo mu bikorwa byo kwamamaza Emmanuel Shadari byabereye kuri Stade de l'Unité iherereye ahagana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma Guverineri Julie Paluku yabwiye imbaga yabaje muri iki gikorwa ko gutora umukandida Emmanuel Shadari ari uguhitamo icyizere cy'imirimo ku rubyiruko n'imibereho myiza ku bakozi ni uguhitamo imiyoborere myiza kurwanya ruswa kurwanya ubujura n'ubwambuzi iterambere ry'ibikorwa remezo n'iry'igihugu muri rusange byose bizagerwaho ku butegetsi bwa Shadari bimwe mu by'umukandida Ramazan Shadari yijije abaturage ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Lubumbashi harimo kuvanaho amafaranga y'ishuri mu mashuri abanza kandi yavuze ko naramukatowe bizahita bitangira gushyirwa mu bikorwa bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma basanga uyu mukandida ufite nimero 13 afite amahirwe ashingiye kuri izi mpamvu bagarutseho
probleme nye opposition nayo ni kwamba hawakuweza kuelewana ndio kwa maana wamepata shite ya kwamba wanapatia
kandida batangaza mu mutegetsi afite amakubana niwe kumvikana kubahagararira bahita baha amahirwe umukandida ushyigikiwe na Kabila baranabyivugiye ko bakorera amashyaka yabo ntibakorera igihugu birerekana ko bazatsindwa kuko mu matora biba bisaba ko abantu bashyigikirana kubera rero bacitsemo ibice bigaragaza ko bazatsindwa amatora turizera ko Emmanuel Ramazan Shadari azatsinda kuko impamvu ya mbere yatoranyije na Perezida Kabila ubwe iya kabiri abanyekongo barifuza ko abayobora iya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice ni nkesha amahirwe yo kubatsinda tumwifurije intsinzi kandi tumusaba ko namara gutorwa azakora ibishoboka ibibazo by'umutekano muke bikarangira muri intara ya Kivu
y'Amajyaruguru
Ramazan Shadari avuga ko 40% by'amafaranga aturuka mu ntara azajya zigumamo mu rwego rwo kuzifasha mu iterambere ryazo ibi bisanzwe binateganywa n'itegeko nshinga ariko henshi ntibyubahirizwa avuga kandi ko azatanga bourse ku banyeshuri muri kaminuza Mu gihe harimo gushira icyumweru ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye haba kubahatanira kuyobora igihugu n'abahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko hari bamwe mu bakandida perezida bataratangira kwiyamamaza Theodore Ngoyi uri mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu ntaratangira kwiyamamaza impamvu ngo nuko bikenewe byose bitaruzura ngo yavuga ko nta mashini z'itora zigomba gukoreshwa kuko ngo zashyiriweho gutsindisha batavuga rumwe n'ubutegetsi Theodore Ngoyi avuga ko ataranahabwa abapolisi 25 bacungira umutekano buri mukandida perezida cyakora ntarerura neza niba atazitabira amatora mu gihe yakoreshwemo imashini z'amatora Martin Fayulu nawe avuga ko yandikiye ubuyobozi bushinzwe iby'indege za gisivili asaba uburenganzira bwo kuguruka no kugwa ku bibuga by'indege bitandukanye mu gihe yiyamamaza kuva ku itariki 29 z'uku kwezi kugeza kuri 22 z'ukwezi gutaha ariko ngo ntarahabwa ubu burenganzira Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kubwa Radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni kurubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Inama idasanzwe ya 20 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC izaterana ejo kuwa gatanu Arusha muri Tanzania, niwe kicaro cy'uyu muryango uri kiri. Umuhuza mukuru mu matati y'Abarundi Perezida Museveni wa Uganda azamurika raporo y'ibiganiro by'Abarundi umwungirije Perezida Mkapa yayoboye kuva bigitangira. Mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yagiranye mu kanya gashize na Leonce Ngendakumana na Jean de Dieu Mutabazi bavuze kuri inama. Leonce Ngendakumana ni icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, naho Jean de Dieu Mutabazi ni umuyobozi w'umugambwe Radebu. Leonce Ngendakumana aratangira avuga ko atazi niba leta y'u Burundi izabihagarariwe mu nama y'abakuru b'ibihugu rero bya EAC ejo kuwa gatanu Arusha.
Nta makuru dufise ku bijyanye n'uko leta izokwitaba kuko bituyegereye cyane. Mugabo numvise muri ikiganiro hariho uyegereye biraraza kubishyikiriza na cyane cyane nyiga umuvugizi wa leta aza kwitaba ikiganiro, niho icyo kibazo cyari gutomoka. Ariko icyo mbona nibyo numva hano, sinibaza ko bazokwitaba nabo bazokwitaba ku bari kuguhendana.
Ego Mutabazi, akabazo namwe mbajije Leonce rekanda kababaze tuvugana muri Bujumbura, hari amakuru mufise ku leta Burundi yoba izojarusha kugira ngo ejo batangure iyo nama y'abakuru b'ibihugu?
Twarumvise yuko umunyamabanga mukuru w'ishyamba ry'aka karere yasabye Perezida Museveni ko iyo nama yokunguruzwa. Mugabo Perezida Museveni nabyo yemeye. Turamenya neza rero twebwe yuko leta izokwitaba cyangwa itazokwitaba. Mugabo icyo twebwe umugambwe w'iwacu n'ibindi migambwe dusa n'abegeranye mu byiyumviriro kuko hariho ibintu bitari bike twidoga kandi twidogera aka karere, tukasanga mu bintu bitari bike usanga harimo akagare kandi ugasanga harimo n'akarenganyo. Ariko bituma ubu hari hageze yuko mwaka tarihe ibihugu biri kumwe n'u Burundi bishyira kandi abagenerwa kubahana bikanashyigikiranira mu gihe bituruka neza yuko hariho ibihugu byabura n'ahandi bishaka kwinjira cyane mu bintu byerekeye kudestabiliza cyangwa guhungabanya amarundi y'umutekano n'ibihugu biyemeza by'aka karere harimo u Burundi.
None ku bwanyu bwa honorable icyo mwitakagaye canke musaba kubahwa nk'u Burundi, ku bwanyu biri mu byo u Burundi bwa bwaravuze bati tubanze tubangire mu kuja muri iyo nama imbere y'uko ibibazo gikemurwa, hanini byatewe n'iki usivye imyiteguro perezida w'Urundi yavuze ko ashaka kwitegura?
Hariho inama itumuko. Iyo nama itegerezwa kumvikanwa ko hanyuma ikumvikana ko nabose kandi igategurwa nabose. Mu gihe rero inama itateguwe nabose, birumvikana rero uko utagiye mu myiteguro y'iyo nama arashobora kuyitaba nk'uko ashobora kutayitaba. Mugabo rero mu gihe atayitabye nta kintu cyerekeye icyo gihugu cy'iyo
kwigwa. Hanyuma ga honorable Mutabazi, aho muhagaze ni hehe mwebwe mushigikiye ko leta yitabira canke itoyitabira?
Oya twebwe aho duhagaze murazi neza yuko hariho imanza zimaze gushingwa mu masiramu y'aka karere EAC. Murazi neza yuko hariho imanza zigeze gushingwa bikibonekeza yuko nk'igihugu cy'u Rwanda dusanzwe turi kuri muri aka karere cyagenewe byo guhungabanya amahoro n'umutekano.
Ariko ivyo ntituza kubitebako kuko tudafise uruhande rw'u Rwanda mu kiganiro.
Oya nakanya gato n'ikindi giheze bakanka guca urubanza kugira ngo bihanize u Rwanda, izo manza ntiziracika. Hanyuma rero biribonekeza yuko ariho ibintu bimwe bimwe usanga nko muri iri shyirahamwe usanga ari ibihugu bicuditse gucumbya ibindi. Ariko bituma rero kugira ngo ku neza y'iri shyirahamwe ry'aka karere bitegeza kubakirwa kukubahana
Reka duhindukire ku ruhande rwa Leonce Ngendakumana nawe tumubaza akabazo nk'ako twababajije na mwebwe Leonce ku bwanyu iyo nama ikwiye ku Burundi bwari bukwiye kuba buhari canke mwibaza iki kuri ivyo vya mutabaza avuga ati hari utubazo tumwe twari dukwiye kubanza kuvanwa mu nzira
nakurikiye neza byo mutabazi yavuze mugabo reka mvuge ico niyumvira ikibazo mwambajije ibyo byo ndabireke kuko nawe nyene byinshi avuga ko atavyazi ico twobanza kuvuga n'uruhombo ku gihugu cy'u Burundi n'uruhombo ku Barundi bose n'uruhombo ku karere kuko kumbure ntiyobuze igihugu cy'u Burundi giterera kuko numvise mutabazi abizi neza aravuga yuko bazobanza bakiga ibyerekeye iby'akarere ariko ko n'ikibazo cy'u Burundi cokwizwe mugabo avuze yuko ngo perezida w'u Burundi atitabye ibizigwa ubundi rero bitizwe ibyo ni byo twebwe twari duteze ko amaso abarundi bose kugira ngo turabe ko izi ngorane zose turimwo ari ingorane za politike ari ingorane z'umutekano ari ingorane z'ingene abantu babanye mu gihugu ari ingorane z'ubutunzi ubukene buri ngaha ubushomeri amashuri atagenda neza twari tuzire ko bazitaba kugira ngo ibyo bibazo navyo nyine bivugwe n'akarere kabandanye gafasha kuko turi kumwe nako kugira abarundi nabo baze batwara mu gahengwe twishyire twizane mu gihugu catwibarutse tubane neza ariko uko nubise bidondaguwe nta cizere dufise yuko leta y'u Burundi izokwikubita agashi kitaba iyo nama yovugiyemo n'ivyo bibazo Burundi
ari nkamwe gamutabazi ibyo bazo byose by'u Burundi bivuzwe u Burundi butahari ikizoca gikurikira ku bwanyu ni cyahe
nuko uyu mugenzi wanje ngenda kumana yo tarongo mugambi wa Prodeo avuga ngo yanyinjirije ngo mugabo ngo ntabye none mu gihe mutangi ishira hambere rega mukurikiza amategeko agenda ishira hambere
itegeko ryarenze ko nijya
amategeko agenda ishira hambere harimo ukubahana asanga muri politike y'umwindi
Yego hamaga Leonce ikigi ico mwibaza mwebwe cyo kurikira mu gihe Burundi butokwitaba haracaske amasa 80 kuri umuntu ashobora kubimenya ariko butitavye ikizokurikira mwari mwasavye arusha mvuga ati twibaza yuko iyo nama ibizokwigirwamwo bizovana amatati mu nzira iki ico kurikira mwebwe mu nari giki mu gihe Burundi butitavye
mu Burundi butitavye fata inzira fata ibintu bibiri cyambere nuko hariho amadosiye azokwigwa yo muri aka karere ari nibazo byinshi twumvise mbere na mutabazi yadondaguye kandi byamavyigwa turabiri urumva rero Burundi numva aho buzoba bahombye ko ndanderana buzota buzo ndanderana buzo hatanga ibizovugwa bwemera butemera bizeshigwa mu ngiro urumva tuzoba duhomba kuri ibiganiro naho abantu bariko bibaza kubisozera barashobora guca bavuga bati ntibyabaye dutegerezwa kubibandanya usanga u Burundi twamiye muri iyo nzira y'ibiganiro gusa bya bindi bibazo dufise biri mu gihugu na cyane cyane by'ibibazo by'ingene itunga ry'igihugu ryifata ingene abantu bakenye ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'amashuri adakora bigume byunyuka hanyuma rero urumva tuzobaho nabi inkurikizi ya mbere nuko tuzobaho nabi inkurikizi ya kabiri ni uko tuzota abagenzi inkurikizi ya gatatu nuko uzosanga mwereke biragenda ko dora kibona ugasanga ni nishu z'ingufu zirafashwe ibyo byose bikazaba ari ibintu bitatu ari kwerereza abarundi
reka turaca tubibandanya hariho n'akabazo mwari mwabajije ati bamenye ko bagawe ryari mu gihugu cy'u Burundi niko rikibaje kwigarukana kino gihe ariko imbere ko ca tubigaruka ko reka twake n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bari rya nino nabo nyene dusangira ikiyago barafise utubazo n'intererano baza batumire bacu turahira kuri Jean-Marie Ikaze awerereye hama ikibazo canke intererano
je vite ikibazo kuri mutabazi n'ikibazo kuri Leonce Ngendakumana ikibazo kuri Leonce Ngendakumana hamwe iyo nama ya EAC yohera idatunganije ikibazo cy'u Burundi bo nk'abacavuga rumwe na leta badoca bafatira inzira iyi hanyuma ikibazo kuri mutabazi ingingo zizofatwa na EAC yiteguriye gute kuzishyira mu ngiro ko numva ko batazohaba bitari iyo nama nutwo tubazo tubiri bagerageze kwishura kunyishura no kwishura abarundi kumbure hari n'abandi bari bafite icyo kibazo
urakoze cyane Jean Marie ugira umunsi mwiza
sawa nama
ego Leonce murumvise akabazo k'umukunzi w'ijuru rya Amerika Jean Marie
ndabishura mu majambo avunaguye hari ibyo byagenda uko ubu gihe cy'abacuruzi n'ikipe ngo bitore umuti Sobje inzira twatanguye niyo tuzobandanya inzira y'ibiganiro gushika umutubonetse.
Nta uzova yibaza ati byo biganiye none ko byadindiye kuko ni byaherutse hari habavuze ati ntaco mwavuye mushitse ko gare yonse.
Sobje twaragitse ko kuko ibyumviro byacu byose kuko ibyumviro bikoza muri urubuga rwa kirimo rwa kaga igihugu kirimo twarabishikirije. Ingene ayo matora yo mu kandi 2022 yotegurwa twarabishikirije barabyakiriye kandi twarinze ku muzi wari rose kwibaza ko muri iyo nama y'ejo umuhuza ngira ngo azoshyira ku mayange bagenzi be urumva harabwo n'ikintu kitari gito.
Nuko mutabazi akabazo ka mwabajije na Jean Marie namwe mwakumvise ati bizofundikirwa Arusha leta irategekanya izo cibikora gute ku bwanyu hazokurikira iki atariho yariri ngingo zizofatirwa
ikimo nari nakubwiye mu gihe abantu basangiye umuryango kandi bumvikana ngene umuryango utereza kuyitunganya mu gihe bakoranye bakavuga bati twebwe geti na nakuru kore cha uru nizo kuita wa chani kazo kuita wa harizo nakuri kie munga harizo nunge unara amenya munga wo aho sebe tu ito kwe tu munga mungi hele cha uru nizi itazo wa ariziri vila kenewe uko vila uru nizi jose vikigwa
batagaru kwa kukiwaza cha uru nizi
vila kenewe gose uko vikigwa batiga ilingi hamwe bo byiganaho hari ingingo ifashe iyo ngingo leta y'urundi nishobora kuyishyira mu biro kubera ibizoba biyega niko twe tuvuga ikindi nacyo umugenzi wanjye leo ngenda kubona aragaruka rwose ku bibazo by'ubutunzi akagaruka kose ku bibazo by'ubukene n'ibindi avuga hari na rimwe ibyo bibazo turiga twebwe muri aka karere ka EAC ko twiga muri rusa ko biga muri ko baziga muri rusange ngo bazige mu nama bakavuga ati ibibazo by'ubuganda mu byerekeye ubutunzi n'imibano tubikemure gutya a duhamagare ntuzeye abo kwa Museveni cyangwa tuhamagare abo abege abatavuga rumwe na Museveni cyangwa duhamagare twige raporo y'inuzeye y'imira mu Uganda cyangwa iz'u Rwanda n'ibindi urya icyo tuvuga ni uko mu mategeko agenga ikiramo ry'aka karere hari ibintu uyu munsi bitariko birakurikizwa.
Ivyo nivyo mwari mashatse kwita akagaye ga mutabazi canke ndabarengeye akarimbe.
Oya harimo akagaye n'akarenganyo sinakubwiye yuko hariho ibintu nuze igihugu kibanye cy'u Rwanda kandi igihugu tuvukana bakoze bikateruka neza yuko bagiye n'ibyo guhungabanya amahoro n'umutekano mu
ariko twabasabye ko iby'u Rwanda twoba turabyihoreye uno munsi kuko ataruhande rw'u Rwanda murumva ko tutobandanya tuvuga u Rwanda kandi rutahari ngo rwisigure.
Aho rero kurangingama rero
oya sindiko ndabugama kuko nta ni vy'akarere ariko nta turiko twagezamwe n'abandi batari ngo babavyisigure ko murumva ko bitoshoboka yego donse murumvise aho mutabazi ahagaze
yumva yuko tuke tuvuga rumwe wo vuga ati mu gihe bo batari ku murongo abo mu Rwanda ngo baheje biregure kuko ndiko ndavuga
kuko atari nibiganiro nivyo turiko turavuga reka turi
nicyo gituma rero no mu nama izoba rero ibyerekeye Burundi leta y'u Rwanda kanihiri bo bikura ku rutonde
yego Leonce muribaza yuko ari ikintu coshoboka ko yasivuga ati turakwiye ku rutonde ivyigwa ku gihugu cy'u Burundi muravye ivyo mwagiye muravugana n'abandi mu biganiro mwahoramo Arusha mu minsi ya hiti
ica mbere cyo mvumba neza mutabazi avugira umugambi wiwe avugira leta cyangwa no muhinga
arakwishura muri kumwe
ariko kugira leta kandi ariko kugira leta kabyaje ibyo nabyo biri mu kibazo mu gihe bari bavuze inzu yewe abibona n'umugambwe arongoye iri bya leta rireke none nibyo twagenda tukavuga ngo turiko turaganira ibindi bintu byose tutavuze ibibazo by'ubukene biri mu gihugu tutavuze ibibazo by'ubushomeri biri mu gihugu tugasa twibaza ngo turakunda igihugu cyacu rwanda none twavugiye kuvuga yiga
Uyu rero Diane ni nina hazwi yaganiraga na Leonce Ngendakumana icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu na Jean de Dieu Mutabazi umuyobozi w'umugambwe Radebu ku nama y'abakuru b'ibihugu ya by'Afrika y'Uburasirazuba EAC inama ya 20 isanzwe izaterana ejo kwa gatanu Arusha muri Tanzania. Iki kiganiro mushobora kugisanga no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.